intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kijani unafisi jambo chuno musu gwa ruka hawa za ushikirizi jo wagona kubijanye nini mungingo za fashwe numu shikiranganjo wa mbele kubijanye na mafranga mba makungu kuli mikro mulikumu na Francine Kanyangi na wala mkichenda yofiza ikaze
dafisi jambo
na munu alekuliwe kubafise kuliwe mafranga ya gachiro atagie murugendo chana atagie kuyavunjisha. Iyo ni imwe mu ngingo yafashwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji wa mbere Jean-Vendi Yakobuca inyuma y'inama yagiranye n'abakorera mu gisata cyo kuvunja bene aya mafaranga. Kumvinze muweze nkuru nziza n'umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere aranavuga n'izindi ngingo zafashwe.
Nuko kibujijwe ko hano gatara ku Burundi haba urudandazwa rukoreshwa mu mahera mvamakungu. Amahera yemewe gukoreshwa ku isoko mu budandazi n'amafaranga y'amarundi. Kizire kizirizwa ko rero hari abadandaza bashaka kudandaza ibidandazwa byabo mu mahera mvamakungu. Ubwa gatatu, inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana ibihumbi 50 by'amadolari cyangwa by'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Ubwa kane, inzu yose igiye kuvunja amafaranga yanditswe umuntu arenga umwe basabwe ko bitarenze uno munsi bajana amasezerano bagiraniye kugira bashire imitahe hamwe uno munsi nyine mu ibanki nkuru y'igihugu. Ubwa gatanu, amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze les établissements de transfert monétaire byahagaritswe by'agateganyo. Ubwa nyuma, basavye ko umuntu wese azobona umuntu atemberana amahera mvamakungu atagomba afate urugendo canke abatagiye tumbera ya mazu ajejwe kuvunja ko uwazo yabonana azofemenyesha inzego zijeje umutekano.
Ivyo bibaye mu gihe ibanki nkuru y'igihugu iheruka guhindura inoti y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Mu gihe kandi abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu bamaze kuvuga ko leta ifise ubukene bw'amafaranga mvamakungu, ingingo zimaze gufatwa kugira ngo iyo ngorane ihere zikaba zisa n'izitabaye umuti nyawo w'iyo ngorane.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo, imbarijewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo, imbarijewe ngwaye amaso mana mbabarira.
Ubu n'umwanya ugwaruka Mike ari muri Sudani haribaza nimba leta ingingo ifata ibanza kwiga ingaruka zogira ku banyagihugu.
Mu by'ukuri ya ngingo ugwaruka rero nayakiye nabi nakiyemeje cyane ko akigiye gufasha igihugu mu byerekeye byo kwisununura mu by'ubutunzi atari ahubwo guhanganya gusubira inyuma, kubera ko zino nayo kongera ngo yafashe igihugu cyihuti hatabanje kwiyumvira neza ingaruka mbi iyo ngingo, nk'uko no mu minsi iheze byari byarabaye bugara amabiro de shange cyangwa bakugara n'ama hajeje kurungika amahera hanze bamwe bita amamezo de transfer mwisanze biranagayitse biranagayitse nyine aca mbona iyo ngingo izoza zitafumara ego, kubera ko hajya mu isanzwe ry'igihugu gitera imbere ni abanyagihugu no kuba bafise kwishyira no kwizana mu byo bakora mu bikorwa byabo, ahubwo leta ikarondera ingene iborohereza kandi atari kubakandamiza ingingo zagihuti huti zikaba zitahanyizwa neza. Mu by'ukuri turacyari kure, turacyari kure.
Lamek ari muri Uganda ati iyo ngingo nta mategeko ikurikije kandi hari abo ituma bagwa mu mporero.
Uko ndayibona byerekana ko igihugu kiri mu bukene ariko bagerageza kurondera kuko agaruza amahera anyegetse ariko kandi ndabona ko bifashe mu mwanya ukwiriye kubera umusanzu hari ko harabaye inyorana murakende bebebe cyane cyane abari ku butegetsi n'abandi bari bari nyuma ya Nkurunziza bigatuma umunyagihugu wese aca agwa mu nkorera nuko ndabibona ko ntaheza isi igihugu kuko iyaba byahise neza igihugu n'ayo mahera ariko navuga yuko bashaka kugaruza bari kureka kugaruza yose ibyo byo gufata ati amadolari umuntu wari ufata ni dolari atagiye kurivunjisha cyangwa aririse ataho ashaka kugenda ngo afate urugendo yerekana ko bashaka gufata abantu umwanya n'umwanya
Ehoke ari muri Canada ati atari ugushinizwa abanyagihugu nta nyungu bazokura muri iyo ngingo.
Ingingo yuko gusohoka yafashwe na leta biciye kuri ubushikiranganji bwa mbere yayo irahunyanga amategeko irahunyanga itakazi na muntu ntabwo byakabaye muri iki kinjana cya 2021 ariko ni byabo kuko babitangaje kuko ingingo bafatwa uriyumvira ahantu bashaka kujanisha igihugu cyacu kwabura ingingo ubwa mbere amafaranga niyo bayanyigice biteye isoni muri iki kinjana abantu babayobozi bayobora igihugu bagafata amafaranga bakabika mu mazu bimwe bya basogokuru babika amahera mu ihembe nibyo byatumye ibi byose biba ubu naho ngo nta muntu ategerezwa kubika amafaranga atari ay'amarundi gutunga amafaranga atari ay'amarundi baramaze nawe Burundi si zinga Burundi ni igihugu gikora na business n'ibindi bihugu abakora business barabaze ibi ni ukuvuga rero iyo ngingo ni bwo turi abanyagihugu nta cizi zanira abanyagihugu kandi umunyagihugu ataraniwe nta terambere rishobora kuba abagabo si bashaka kujana igihugu nta vizio naho bavuga ngo vizio na 2040 ntibazi ibyo bapfuka bafite
Kodi ari mu Burundi ati aho reka ikenye amafaranga mbamakungu iyo ngingo irimo akarenganyo
nshumbi inkoro ivuga ko kizira gutora amahera mvamakungu amadolari cyangwa ama euro itagiye ufate urugendo rw'akazi cyangwa urugendo rwahanze y'igihugu cyangwa urugendo kujya kurangura ibidanda rwo hanze kuba yagufatanye agura ingorane zitse ibi bigahita byerekana ko igihugu cyacu ubukene rubandanya buduga ubukene rubandanya buduga ku buryo aya mahera y'agaciro yaba umuzi w'ibuye ataboneka utubonetse leta nizo zaza kwigarurira kugira barabe ko leta nayo yamara akazi ko leta yashyikirije namwe imera nk'itembagaye kugira barabe rero ko leta yongera amara kabiri kumba ikaronka gatoro n'utundi nkenekwa nk'ugwaruka nkabona ko ari ingingo yerekana ubukene bwa cyane ubundi bufite kuko igihugu kidakeye cyane amahera mvamakungu arizana amahera y'agaciro arizana akaba icyo bita kwigira sendora mone byoroshe iyo mone dupfa arenga kwigira wishakiga ku muzinga mbwa kayironka izo nkingo rero zimaze gufatwa kuko ni ikimenyetso basimusiga igihugu cy'u Burundi aho gutera imbere ahubwo gituma kigira ibibazo mu buryo bw'ubutunzi nkavuga nti abasangiye bose bitana ibisambo none nihagira umuntu ari mu gihugu cyo hanze yarungikira umuntu ari imbere mu gihugu cy'u Burundi kiragira ko ayo mahera atoya atunze kandi yarungikiwe n'inshuti n'umugenzi ikindi ashaka gufatira ko bashaka gufata amahera kugira bayabunje kuri cya giciro cya zereze aho usanga ariko barahatora umunyagihugu bamuha amahera y'intica ntiyishyize ariko agiye abahara bayadandaza ahita kuri mayishenwari yaronka amahera akwiye ndetse arinze kugisikiza ibyo rero byerekana ubukene bukabije iki gihugu cy'u Burundi gishyize
Kiriye ari mu Burundi abona ko atategeko mu gihugu Umateli kwa hasanzwe, abuza umenegi huku kutunga mafranga mba makungu mugi ya hilo ndereye.
Yungu kwa aruka, we ingi ngoyu mshikila nda andi ni wadayuko, kulitweza wanyagi huku ni watuko, ingi ngoya gahotoro kubarundi wos, ingi ngoya gahotoro kubarundi, mbakitaya mafaranga nyene yaga chiro, wafite, mafaranga huko alirubaya ronde, waho, zira nyishu waba ya kuwe mgo, ego, njiazo, kena hau kwa kwa njiazo utunga, mariko. Hari agahadze naha bavuga yuko umusaba yafite ingendo ashobora guca fatwa n'inzego zijeje umutekano ngabo rero murumva igituma ari ingingo y'agahotora umenga amafaranga y'agaciro ayo madolari cyangwa ayandi mafaranga atari amarundi kugira ngo ashake gufata yuko yacitse itunga ry'igihugu yeti bureke ese niho dukora igihe yose afata agafatira ingingo abanyagihugu baba bafashe inzira nyinshi baba baronsemo ayo mafaranga mugabo rero urumva ko ari akarenganyo nakarenganya kuko abafatiye ingingo bonyine agaheza akabahana ngo ni ukubera bafite amahera y'agaciro ntibigaragare ngo bazoba bahanywemo iryo tegeko rizoba ryitwa gute azoba yarenze amabwiriza yahe mu mategeko agenga igihugu mu mategeko mpanabyaha ibi bintu no kuvuga abategetsi b'u Burundi barafata ibintu iyo biyangaye bagaca bitwaza umunyagihugu mutoya igihugu kirarenze abanyagihugu bararenze rero urumva bagira bafate bakinyeze umunyagihugu izo ngingo ntiziriko zifatwa ngo ziriko zifatwa ngo ni ukugira ngo bashingire ngo igihugu rekana gato mbega ni ryari iki gihugu kubera ko cyabashikanye hano hantu igihugu ngeze ahatemba kiri muri vadohine kuko ubu nibo bariko baragica mu manga nyine kubera ko basaba badakwikuza umunyagihugu aba bashikira ngandi ni uku nyine niko bimereye kuko muribuka mu minsi yahera bariko barafata amabajaji umushikirangandi wa mbere Bunyoni yari afite bajaji zirenze amajana n'amajana ariko wewe mu gihe ingingo zazisohora wenyine yabanje gufata arazishyira ku isoko bajaje ziwe zose mu gihe ngahejeje kuzishyira ku isoko ngiyi ingingo itandamiza umunyagihugu baca barayisohora baje kugurisha izabo ibyo biraje byarabaye
Pierre arerekana kandi ko hari indi nzira leta yari gucamo itarinze gukandamiza abarundi bato bato
muri bagati noneho kumbara amadolari mbega bo banyine kubivuga ariko mwambwira yuko umushikira nganje wa mbere ata amadorari afise ata mukuru w'igihugu afise amadorari atabatware amabanki nyine ata amadorari bafise boba ayo mahera bayashizeho uyu munsi bo dufate ko bafite amarundi ata dorari na ritoyi bafite mu mabanki yabo cyane mu ngaha mu mifuko yabo muri za kofre foro ziri ngaha mu ntuzeye birumvikana ko ari akarenganyo bariko bagirira umunyagihugu mutoya kandi aya marira batera abarundi batera igihugu cyose iyo agaruka akababera intambamyi bagakora ibintu ntibabone ko bariko barakora bagakora ibintu bagakorera mu mazi ibintu bibahagarike bakoresha ubutungane bwigenge ubutungane babuha intahe bukore bareke kurenganya umunyagihugu asanze amerewe nabi izi ngingo n'ingingo zikandamiza abarundi ni ingingo zikandamiza umunyagihugu ubu murundi mu Burundi ntashobora gusoma murundi ntashobora gufata bisi impaka ngo aronka ayo mahera mashashi uburyo bariko barakoresha basesagura bakoresha inote nshashi ubwari gukora nyabona mu gufata abo bantu bafite ayo matungo bakabafunga ntibari gufata ngo bariko barahindagura ayo manoti bonona ubutunzi bw'igihugu nabo izo bakuyeho kugira bazane zizisubirira ni depanse n'amahera yandi yongera gusohoka kandi yitwa ko asohotse mu madije y'igihugu kandi umunyagihugu usebe yatumye ibyo bintu biba nibo nyine nibo bene gusahura nibo bene bariko baranigana ibyo bivye ariko bapfubye umunyagihugu bitumye akina kugera hageze uyu munsi rero jewe ku bwandi navuga nti izi ngingo bazifashe mu gihe kitari cyo bafashe ingingo z'ibihushane izi ngingo ntizari gufatwa uko iyo babicisha mu nama nshingamateka nayo ni uko nibo nyine nabo babicishayo ntiyari kubyiga ngo ibone ko bibere ukurenze uko babibona aho haruzuye imidugu itagira izina ibintu byinshi bari kurondera ingene bafata amatungo y'abo bantu basahuye igihugu bakabafungisha bakabafungisha ubutungane bugakora bakavuga iyo babikuye ayo mara barishe indasago ntibikunda ibintu ni mucezo wa ndani kuko bonyene nibo bene kunyonora ayo mahera nibo bene kuyanyegeza nibo bene kujya ayo mahera yose yinza habo bajya bakanyegeza bakagaruka bakayabika mu buryo butandukanye naho ariko bariko barakurikira umunyagihugu sinawe na gatoya ariko Ngira ngo tujye dukoshya tikle 15 harahujije mabanki yandi babigahanze twe tunabona nk'ibitungwa kuri bonane kuko barawo niboroshye nk'umutwe wa Zidane mu byoto ngo nakageza keza ku Burundi ubenshi nk'abakumva yere b'inkoti kibi benshi mu biri yabo imota parfait ariko imitima yabo ntiri parfait nanjye n'umwizeri nk'umurwayi na sehebe umuntu wafite umutima mubi nk'inkono y'umupfumu ngo bize baciye ubwenge nge nabyo
ikiganiro ndagusi jambo Leonce ari mu Burundi atereti hafi ingingo zo gusamaza Abarundi
birabonekana ko yavuze n'agashavu karenze ariko kuvuga n'agashavu karenze ibi turabimenyereye mu bategetsi batandukanye batwara igihugu cy'uru kumbureba kanatanga gasopo bipfuriza abacanke bari yako amaherezo yabaye ku musaga ariko ugatusanga ingingo nk'izo zibaye mu majambo gusa ntizibaye mu bikorwa rero by'ukuri nk'ugwaruka jewe ndasaba abategetsi bari uyu munsi mu gihe babona yuko by'ukuri abakora mu bisati binibi barengeje urugero ubutunzi bw'igihugu bugatuma busubira inyuma nibabe bavuga imvugo zijyane n'ingiro kuko ejo bundi haheze hari hafashwe ingingo y'abavunja amafaranga kumbure ababijejwe barabaha intumbero barabaha kuntu bashobora kugura amabiro de change yabo ariko uri kuraraba nta mwanya muto byari bimaze none ubu naho hagarutse izindi ngingo rero ibyo mbona yuko nka leta y'u Burundi hari uyu munsi mu majyambo ikoresha imvugo no gusamaza abantu kuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyari igihugu cyukuri gifite ubutunzi abantu bo kwishyira bakizana ugabo uri kuraraba ubukene uri mu gihugu cyo inzira none kiri cya gihugu turirimba yuko gitemba amata n'ubuki rero njye nk'ugwaruka by'ukuri nkasaba abategetsi bari uyu munsi ko bofata ingingo cyangwa bovuga amajambo bakayashyira mu bikorwa erega niba bamenya ko ibyo bavuga tubyumva kandi tubitekerezaho rero iyo bavuze ikintu kije mu ngiro tanu kwezi guheze kumva hashize izindi ngingo ibyo ntacyo biza kungura umunyagihugu niba babishyira mu majyambo ari uko biteze kubishyira mu bikorwa
Hashid ari muri Sudani ati leta ikintu cy'amafaranga mba makungu irifise mu ruhara nicyo gituma ikarikwiye gushinja abanyagihugu mu gufata ingingo z'igihutihuti
ntibyari bibi cyane si bibi gufata ino ngingo si bibi niko neza y'igihugu ariko hari ingingo zimwe baba bakwiye kuraba uburyo bazishishamo n'ingene bazifata bakazimenya ko bari kubazifatira abantu bafite ubwenge bafise umutwe amaguru n'amaboko ibihimba by'umubiri bikwiye n'ubwenge bukora byane nta gihugu kizobaho kidafise abatunzi bari ku ruhande leta yonyene siyibwiriza gutunga kuko uno munsi amafaranga mba makungu turayabura kandi banki nkuru y'igihugu ihari kandi tukayabura kubera iki cyane kubera iki aza kuboneka mwabo bavunjayi bo ku ruhande kubera iki ni kubera ko itunga atari rya leta itunga atari rya banki nkuru y'igihugu itunga ni rya bose ako kazi rero ko kuvunja amafaranga ntibo bikora ngo bigende uko bashaka ni kwa kongera nyine dukinyiza kubwira nti kwica itunga ry'igihugu nta gihugu na kimwe kibuze icyo bita nashenwari cyangwa isoko yo mu kinyegero kuvunja amafaranga nta na kimwe kiba hari naho bakoresha amadolari zihari ibyo buragute aho naho tunagura ku giciro kirenze kubwira ujya nawe aronde ingene afungura none cyari kibazo nshaka kubaza leta y'u Burundi igihugu cy'u Burundi kizatunga gute mu gihe inyungu zose n'inyungu y'umunyagihugu bashaka kuyikomanirizako umuntu ariko arondera ingene ashobora guteza imbere igihugu aha yarondera ya musanga mvamakungu afasha bamwe mu bene gihugu baba bakeneye gufata ingendo kuyakoresha kujya kurangura kubera berube ntiyarekura ku mategeko gihora byiboneke byiyarekura ku mategeko igiciro cy'amafaranga ava hanze usanga yavunjwa amarundi make cyane nk'akarere mu kwezi guhede fetri mu mahanga idirayi twaheruka kurirungisha ku irake zeru ibihumbi mirongo ibiri mu gihugu cy'uburundi ariko mu kwezi guhede twarayirungitse make ku irake zitatu irake zibiri na mirongo icyenda irake zitatu yaduka kuri itatu na mirongo itatu mu guhu inyuma y'indwi zibiri honyine zitatu amafaranga zarasubiye ku irake zine cyacu mirongo icyenda byari byabaye kubera leta yari yatanze amafaranga mu mazu y'amavunje none ubu azogenda hano azakora muri banki cyangwa yakora inyuma y'igihugu mugaye akure kuri rwa ruzimbo yatanze cya giturire kubera nta butungane dufise atoreka gutera zimba kugote cyangwa atoreka gukora uko yiyumviye kubwira ashoboye kuronka iterambere ubwiwe ateze n'imbere igihugu gute.
Rashid asaba kandi leta gushyigikira abashaka gufasha mu guteza imbere igihugu aho kuca ifata ingingo zibaca intege.
Ntibarabe ingingo baza barafata zorohereza umuntu. Ingingo yari nziza ariko ziza zikabya zigafatirwa abantu b'abakanga. None ngo mwinjiye kwa ntare mushobora kubisohoka mujya kumusaga. Iyo jya mvugo z'iterabwoba zirakwiye kuhava. Ukoranyije abantu mu nama ukababwira icyabazanye ntubakange bafite ubwenge ntufate amahera y'igihugu ntashobora kugenda uko bene bashatse ahubwo agenda akurikije ingingo baraba ingingo basoma ingingo basoma amategeko barajya gukora ibyo biyumve cyangwa ibyo bashatse ntibarabe rero ayo masanga mvamakungu bayakoreshe uko amategeko avuga nta ngingo kandi iyo habuze ingingo cyangwa itegeko rya politike nyine amafaranga y'igihugu ashobora gukoresha byose biba bipfuye. Aheruka gutangaza yuko abashikiranganji bagize ubutunzi bwa leta ko ataba ariho ari itaki niho agiye kubyikorera agiye kubishyira mu biro by'umukuru w'igihugu. Yewe yewe izo sitaki ubu ntizihemba amafaranga ya leta ntizihora zihemba zihungira zihanye none kubera ikazi ubona ko ari sitati ntashyireho abantu bafite ubwenge bafite gukora atayiroba atari sitati ntibareke kuduhenda ntibakoreshe amahera y'igihugu uko bikenewe amafaranga mvamakungu azoboneka uko bikenewe mugabo z'ababishaje yuko bakoresheje igikenye bafashe wa munyagihugu mutoya uko twayikorera bashake ko twiyegeraniriza munyagihugu mutoya hayirondera iterambere nabo bakeneye kwica bagiye kumera ko muganga zibitafe yubakishije ibitaro biteye imbere bashobora byikumira ko mami mu rugigi yubakishije ibitaro ikigo gikomeye gitera imbere babyikumire ko none tuzatera imbere gute umunyagihugu mutoya bidakunda ko atera imbere bisabwa ko leta icibyiyitiriye imigambi leta yiyitiriye nta n'umwe wama ugenda neza kuko ibyo yizanye ko byose bica bihagarara. Ubu bitaro kira byarage bimeze nabi bigeze hake amafaranga baranyenewe barahegeye ubu baronoye rugwaruka barakwiye guhindura iyo ngenda.
Politike mbi n'umwuga w'ababeshi bafite intsinzi z'amaraso nk'aba iluminati hageze amatora turi inshuti n'abagenzi abo tumaze kubatora tugacika leji yabo hari abanegura abandi bariko baratwara nabo bahashyitse bagakora ibyo banegura badukina nk'umupira mu masisteme nimerike barahindagurika nka kondisiyo atmosferike batanga ubyimigambye barasangira ikabasete hageze kujya ibihiye
kiganiro ndashyize ijambo aha niho kigarukiye cyashimikiye kuri imwe mu ngingo zafashwe kuri uwa mbere n'umushikiranganji wa mbere y'uko umuntu azofatwa afite amafaranga y'agaciro mu gihe batagiye kuyavunja cyangwa adafashe urugendo ko azohanwa. Urwaruka haraberekanye ko ari ingingo ikinyiza abanyagihugu bato bato banayisaba kuzayafata ingingo yabanje kwiga neza ko atangaruka mbi zogera ku banyagihugu. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi naho kuri ndisango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.